umugwi severe kujeje kumenya kuri no kunywanisha barundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu byicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri babwirizwa kurondegwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga Cyeklavinda icyeriye atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi
atinatoye karaga muntu w'umunyekongo kandi n'abandi banyamahanga b'abakongomani baratoye impapuro zibaranga erega bujya bwicanye bwanje dufisanya amahanga ba mu Burundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye turabafise bagize uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa
umugwi severe ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo gusa ndayicariye arongoye severe yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi ndayicariye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu
niba hagenze kubwira igihugu a canke b canke c canke d bica mu nzego za leta bino bita inzego za diplomasi amazina ya mbere turayafise tuzobatondeka tukurika igihugu baturukamo
muri ico kiganiro umugwi severe washaka kwerekana ingene mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake severe ubona ko ari akarenganyo kari gafatiye ku bwoko uwo mugwi ushimangira kwica ari ikimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri mirongo irindwi na kabiri bwari bwateguwe yamara no biruko ishami ryigenga RCP rihanira agateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari ugushiraho sentare idasanzwe iruhande ya severe kugira ngo abazokwagirwa n'ibyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose aha Gervais Nibigira icyegeye cy'utwara RCP akaba n'uwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu avuga ko uwo mugwi severe uhengamye
uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana hama kandi hakaba n'ubutungane bukazobwiginga hari abakeneye indishi z'akababaro cyangwa abakenewe mu ndishi zindi abantu bacitse ku icumu abantu munsi twifise bikomere ku mutima nta mahoro azotasagara neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba twe tumwana ni ngozi byara amahoro amahoro arama
raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama nshingamateka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntayise yemeza icyo caha
mbere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata akamanyumanyu mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere uraraba none igihugu cunguka iki
oya kuri uyu wa gatanu urongoye umugwi severe yagize ico avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye
uyu mukuru w'igihugu yarutumye bijya yavuze nimuzomuvugira ibyo atavuze yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta ishobora kwita guverinema tuzongera icyo bivuze ko yabisiguye neza avuga ati erega severe ntizosohora raporo uciye kuvuga buno nyine
umugwi severe wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani icyo bikoze amashyirahamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu bawagiriza ko ushira imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.